Padiri ya Amerika ibiganiro byacu birabandanya mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri kumwe na Aloyse Bigirimana kuri mikro. Uyu ni mwanya wa makuru twabateguriye atangura n'ayavugwa hirya no hino ku isi mu nyuma Oriana itanga ishaka arabandanya abashikiriza amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Turahera mu gihugu cha Kamerune aho amashyirahamwe haranira agateka ka zina muntu muri ico gihugu ariko arasaba leta gutahukana mu gihugu abimukira bavuga ko bariko barakoreshwa bunyamaswa mu karere ko mu bihugu biri mu burasirazuba bwo hagati. Ivyo babisavye inyuma yaho hagaragariye amasanamu ya video yariko arahererekanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana abigeme 14 bamuka mu gihugu ca Kamerune bakoreshwa ibikorwa nk'ivyabaja mu gihugu ca Kuwait. Inyuma y'ikwirakwiranya ryayo masanamu mu gihugu ca Kamerune, leta ya Kamerune yashikirije ko abimukira bakuwe muri ivyo bikorwa by'ubuja bari mu minwe ya leta ya Kuwait. Igihugu cha Kamerune kigereranya ko coba gifise abanyagihugu bacu bashika ku gihumbi bakoreshwa ibikorwa biruhije mu burasirazuba bwo hagati muri ico murako karere ko muri ico gice. Naho muri Indonesia ibiziga biharugwa kuri 34 by'abanyeshuri biga mu ishure rya Bibiliya nibyo byakuwe mu butaka barahambwe aho bari mu rusengero mu gisagara cha Sulawesi. Ibyo bikaba byashikirijwe n'abategetsi kuri uyu wa kabiri. Abo biyongereye kubandi banyeshuri 86 babuzwe irengero bose bazize nyamugigima hamwe n'isuri y'ikiyaga bise tsunami byabaye muri ico gihugu ku munsi wa gatanu. Abo bakaba biyongereye kubandi bantu bashika ku 84 bari bamaze kumenyekana ku munsi wa gatanu, ariko abategetsi ba Indonesia bavuga ko ico gitigiri atankeka kizo kwiyongera. Abarukutse bahanganye n'ibibazo byo kubura imfungurwa hamwe n'amazi, kandi amavuriro yararengewe n'abakomeretse. Ishirahamwe mpuzamakungu ONI ryaragabishije ejo kuwa mbere ko abantu 191 bakeneye imfashanyo zihutirwa. Muri bo barimwo abana 456 hamwe n'14 by'abasaza bageze mu zabukuru. Radio Ijwi ry'Amerika amakuru mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Abasirikare hamwe n'imigwi y'abahinga bava muri Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo ejo ku munsi wa mbere niho batangura gukura ibisasu byahambwe mu butaka kurubibe ibyo bihugu bihana. Ni mu ntumbero yo gushyira mu ngiro amasezerano ibyo bihugu byemeranije mu kwezi guheze. Ibyo byatangajwe n'umushiranganji wo kwivuna abansi wa Korea y'Epfo. Gushika ubu ntacyo Korea ya Ruguru iratangaza kuri ayo makuru ku inteko zacu zatanguye gushyira mu ngiro umugambi wumvikanywe ko iPyongyang ku murwa mukuru wa Korea ya Ruguru hagati y'abaperezida ba Korea uko ari zibiri. Amakuru atangwa n'abategetsi ba Korea y'Epfo avuga ko icyo gikorwa bemeranije ko kizomara iminsi 20. Ayo masezerano yo mu kwezi kw'icyenda arimo kandi gukura ibirindiro by'abasirikare hamwe n'ibirwanisho kumbibe inyuma yo gukura ibisasu byahambwe ku butaka. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONI niryo rihagarikiye ibyo bikorwa, kandi naryo ikaba rifise abasirikare muri ako karere. Mu kubandanya hano muri Leta Zunze za Amerika, ibiro bya perezida wa Leta Zunze za Amerika White House byarahaye uburenganzira ibiro by'igihugu bishinzwe gukurikirana ibyaha arivyo FBI kuvugana n'uwo wese bifuza mu matohoza kuri Brett Kavanaugh yahiswemo na Perezida Donald Trump nk'umucamanza muri sentare nkuru ya Amerika. Ingingo ifashwe inyuma yaho abo mu mugambwe w'abademokrate baneguriye ibiro bya White House kuba byoba byariko biragerageza kudahesha agaciro amatohoza ku byaha byo gufata abakenyezi ku nguvu bikekwa kuri Kavano. Ikinyamakuru cyandikira aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, The New York Times murambabarira, cyashikirije ko ibiro bya FBI bimaze kubaza ibyabo na bine abagenzi ba Kavano bari kumwe nawe igihe ibyo byagirizwa byaba. Gushika ubu Perezida Donald Trump avuga ko agifise icyizere kuri Kavano muri icyo kibanza, mu kuvuga ko afise ibyizigiro ko ayo matohoza azovamwo ibyiza ku mukandida yahisemwo muri icyo kibanza. Muri Afrika naho umwiyahuzi yarafise bombe ama bombe mu modoka yaturikije ejo ku munsi wa mbere ku modoka z'umuryango w'ibihugu bya Buraya zari zitwaye abamenyereza mu by'igisirikare b'abataliyani ku murwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Ayo mabombe yaturikijwe hafi y'inyubakwa irimo ubushikiranganje bujeje kwivuna abansi bwa Somalia. Abasirikare batari bake barakomeretse, umusivile umwe yarahitanywe n'ayo mabombe. Intagondwa z'umurwi w'abayisilamu b'intagondwa ba Al-Shababu zaritiriye ico gitero zibicishije kuri radio yacyo yitwa Andalusi. Umuryango w'ibihugu bya Buraya ntacyo wavuze ubwo nyene kuri ico gitero ku modoka zawo. Abamenyereza mu by'igisirikare b'abataliyani bavuga ko bariko baramenyereza igisirikare ca leta ya Somalia. Nayo mu kurangiza kuri ejo kuwa mbere, ni igisirikare ca Iran cyatangaza ko cagize ibitero bya misile ku barwanyi bari mu gihugu ca Siria. Ico gisirikare kivuga ko abarwanyi aribo baheruka kugira igitero mu birori bya gisirikare biheruka kubera hitwa aho vaze muri Iran muri ico gihugu, ahantu hafuye abantu batari.
Urakoze Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Umushikiranganje w'ubutungane yaragiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru ku gitabo gishasha cy'amategeko ahari ibyaha mu Rwanda cyasohotse, kirimo zimwe mu ngingo bamwe bavuga ko zibangamiye ubwisanzure mu gutanga ibyumviro n'itangazamakuru muri rusange. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa arabidushikiriza.
Asobanura bimwe mu bishya byahindutse mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda. Bwana Johnson Businge, ministri w'ubutabera mu Rwanda cyane n'intumwa nkuru ya leta, yavuze ko hari byinshi byahindutse mu gitabo gishya cy'amategeko n'ibyaha. Aravuga ko mu gihe mu gitabo cya mbere cyari kigizwe n'ingingo 763, icyasohotse gishya kigizwe n'ingingo 335. Ministri Businge arasobanura impamvu
aho izo ngingo zindi zaburiye. Twagiye tuhasobanura na mbere, bavuze ko ingingo zihariye zigenga ibyaha bishobora gukorwa mu byiciro by'ubuzima bw'abantu byihariye zikwiye kwimurwa mu gitabo cy'amategeko ahana, zigashyirwa mu mategeko agenga ibyo byiciro. Ndabaha urugero, niba dufite nk'igitabo kirimo amategeko areba imisoro, ibyaha byakorwa mu misoro n'ibihano byabyo, dusanga ibyiza umunyarwanda akwiye kubishakira muri icyo gitabo kirimo itegeko rigenga imisoro.
Hari kandi bimwe mu byaha byavanywe mu gitabo cy'amategeko ahana bishyirwa mu buryo bw'imbonezamubano. Aha twavuga nk'icyaha cyo gusebanya mu itangazamakuru. Umunyamakuru wahamijwe icyo cyaha ubu ntashobora kujyanwa mu rukiko, ashobora gucibwa ihazabu n'ibindi. Bwana Businge aravuga ko hari bamwe batangiye kubifata nko gukomorerwa gusebanya.
Wagira ngo abantu bakomorewe gusebanya, iyo ngingo kuvaho ntabwo byitwa gukomorerwa gusebanya, ahubwo ni ikimenyetso cy'inteko ishinga amategeko cy'igihugu cyacu cy'uko itangazamakuru ryacu riri mu nzira yo gukora ibintu bikwiye gukora, ko umuntu atakwicara mu nzu ye ngo acure umugambi wo gusebya undi kubera ubugome
akababurira.
Nubwo icyo cyaha cyavuyeho mu mategeko kikaba gishobora gukurikiranwa mu rwego rw'imbonezamubano, ntabwo nabagira inama yo kwicara noneho mugakora iyo bwaba gusebanya, kandi mu rwego rw'imbonezamubano nabyo bishobora guhanirwa ku buryo ndetse bubabaje gusumbya n'ishinja byabo.
Kukijanya ni cyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide cyari gisanzwe gihanishwa hagati y'imyaka 6-7 kuri ubu cyahindutse hagati y'imyaka 2-4. Iki ni cyaha imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze kwiko mu butegetsi bw'u Rwanda ko bugikoresha mu rwego rwo gucecekesha bamwe mu batavuga rumwe nabwo. Bwana Businge aravuga ko koroshya ibyo bihano naho bihurira n'ibivugwa n'amahanga. Yavuze ko hashyizwe imbaraga mu kwigisha kuruta guhana, kandi ko yaba komisiyo y'uburenganzira bwa muntu n'iy'ubumwe n'ubwiyunge zakoze akazi kazo ko kunga Abanyarwanda ku buryo abakoraga ibyaha nk'ibyo bagabanutse. Ku cyaha cyo gusebanya n'uko cyakuwe mu gitabo cy'amategeko ahana ku banyamakuru, haracyari izindi ngingo zifite aho zihurira n'itangazamakuru zisane ziteye impungenge bamwe. Nk'ingingo ya 233 mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha iragira iti: gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange b'igihugu. Ivuga ko umuntu wese ukoze isoni mu magambo, mu bimenyetso cyangwa ibikangisho, inyandiko cyangwa ibishushanyo, umwe mu bagize inteko ishinga amategeko mu gihe akora umurimo yatorewe cyangwa biturutse kuri uwo murimo, umwe mu bagize guverinoma, abashinzwe umutekano cyangwa undi wese ushinzwe umurimo rusange w'igihugu mu gihe akora umurimo ashinzwe cyangwa se ariwo biturutseho, abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko hanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Niba gukoza isoni byabaye mu nama y'inteko ishinga amategeko cyangwa byakore umwe mu bayobozi b'ikirenga b'igihugu, ibihano biteganijwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo byikuba kabiri. Minisitiri w'ubutabera aravuga ko izi ngingo n'ubusanzwe zimaze imyaka isaga 30 mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, agahumuriza abanyamakuru bumva ko bizaba bangamira
aho tuvuye naho tugeze naho tugana. Tumaze guhindura ibintu byinshi cyane, iki ntabwo ari cyo kiremereye kurusha ibindi, nacyo kizahindura nako kantu kariho kaveho.
Ibivugwa na Minisitiri w'Ubutabera mu Rwanda nta wabura kuvuga ko bisa n'ibirema gatima bamwe mu banyamakuru babonye igitabo cy'amategeko gishya kikigera hanze bakandika ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter bagira bati: ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu Rwanda bwari bumeze nk'umurwayi usamba, none nyuma yo gusohoka kw'igitabo gishya cy'amategeko ahana wa murwayi yashizemo umwuka. Abo bakavuga ko zimwe mu ngingo z'amategeko ahana ku ruhande rw'ubutegetsi zafatwa nk'izirengera abategetsi mu kwihunza inshingano. Ahari mu mpera z'umwaka ushize batanga ibitekerezo ku mushinga w'iki gitabo cyasohotse.
Sindumva na rimwe hari umunyamakuru wanditse ngo imodoka ya General iheruka mu Kinamba ngo abe yamusebeje atyo. Sindabona uwanditse ngo Minisitiri Kanaka agira ibyo bidakaranze cyangwa se aramba ntabere. Ibyo ntawe urabikora. Niba utwo tuntu twakabaye gusebya tudashobora kudukora, ahubwo icyo dukora ari kubasaba to be accountable. Ibyo bari kurengera, ibyo batari gukora biri mu nshingano zabo, byo bagomba rubanda. Ni ibyo tureba, ni kumboni zabo, ko ibyo tuvugaho tutajya kuba tukanukosesereza kuki byakwitwa icyaha.
Eh, bagira ubusajwe ijwi ry'Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Kuri iyo nkuru tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, inama yari itegekanijwe ku munsi wa mbere hagati y'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'amashyirahamwe mvamakungu aheruka guhagarikwa ntiyabaye, nayo bamwe mu banyagihugu mu gisagara cya Bujumbura na bamwe mu barongoye amashyirahamwe yigenga bavuga ko batakiriye neza iyo ngingo y'inama nkuru y'umutekano. Inkuru ya Evariste Nzikobanyana.
Inyuma y'itangazo ry'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano cyo guhagarika amashyirahamwe mvamakungu bamwe mu baba mu gisagara cya Bujumbura, bavuga ko iyo ngingo ije kunyura ibintu. Bamwe babona ko ingaruka zigiye kuba mbi ku buzima bw'abahora bafashwa n'ayo mashyirahamwe no ku gihugu. Aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika.
Ingingo nk'iyi tuyakirana akababaro kenshi, ntitunabitahura. Kumva amashyirahamwe yafasha ahanini abanyagihugu, ugasanga yita abanyagihugu banini, ahanini usanga batanishoboye, ugasanga usanga yaterera mu iterambere ry'igihugu n'iry'imiryango ukumva bayihagaritse n'ibintu tashobora gutahura
duhereye ku bakozi babo ari abantu batari bake bafite ibyo bashinzwe mu gihugu bashobora no ku isoko bagiye kugura amahera yashobora kuboneka kubera amahera ya sirikira hanyuma turetse ibyo hari ibikorwa byinshi bitari kubirakogwa tarari bishikira umwene gihugu ahari mugabe ubu bigiye guhagarara bizosha bigorana
iyo ngingo uravye ishobora kugira ingaruka mbi cyane cyane ku mashyirahamwe mpuzamakungu yahora afasha abagwaye ku buryo ayo mezi atatu hamwe atacokogwa turabona yuko hari ibintu bishobora kubandanya byononekara
no mu mashyirahamwe yigenga bavuga ko iyo ngingo yafashwe gihutihuti cyo kimwe n'abo banyagisagara cya Bujumbura abarongoye ayo mashyirahamwe bafite icyo basaba bahamagarira leta n'abarongoye amashyirahamwe yahagaritswe kugiranira ibiganiro amaze atararenga inkombe Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme ni umwe muri abo
bijyamawe ni 130 naho woshyira mu marundi ni hafi amafaranga ashobora kurenga miliyari 150 muri bigo by'iwacu usanga leta ariyo bakora umuguzi munini havuye leta komo konsumati acyakurikije gitatu cy'amabuye nije sindi ko mwamora nk'amanama akunda kubera ruguru ma hotel ya ruguru gasanga hotel bayifashe nk'indwi yose bije bisahiriza ari ama hotel by'abantu tufite uri kubarabera hari ya hose naho mwoba ari bintu mutumvikane ko narana bari nashira kuganira twitwe tugo dukubita crende kugira gihugu n'ishyo gusanga uri kurimira kusha gutora inyishu zingwane mugabo kaje izindi inyeshi gusumba nta wibuje gufata ingingo leta mugabo gishure kuwe cyose urafite ndabinge ugenda ugifata sicure pe cyose tufata kugifasha urategeza gushira mu mitonzi byinshi
ku ruhande rw'amashyirahamwe avuga ko yigenga ariko ashigikiye leta abarongoye babwijwe ijya Amerika ku iyo ngingo yafashwe hageze hamza buri kukiye arongoye ishyirahamwe Capes Plus ni umwe muri abo
itegeko ryaje hageze ni ngombwa ko abo bantu bisunga amategeko twebwe nka Capes Plus na twebwe turasize twagiriza batisunga amategeko kandi kamwana wa mama mbinga yanje nawe tukwandika gute turafite byemeza nitumaze no kubandikira batari bake nibigera badushigikira bagashyikiraho bashaka bisigura yuko rero abo bantu baje kuneza igihugu baba bafite numero yabo ndimo tuvuga tuti rero ingingo kuri twe tubona yuko ari ingingo buzo ikugira ngo bisunga amategeko bashire mu ngiro ibyo bemeranije n'inzego z'igihugu
ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu bwari bwatangaje mu mpera z'indwi iheze ko bugiriranira inama n'abarongoye amashyirahamwe yahagaritswe kuri uno wa mbere iyo nama ntiyabaye ku mvu zitamenyekanye amakuru Ijwi rya Amerika yakuye ku ihoteli Source du Nil mu gisagara cya Bujumbura ahategerezwa kubera iyo nama avuga ko ubushikiranganje bwari bwahitumye ko buvuga ko izoba kurindi igenekerezo rizomenyeshwa hanyuma icibonekeje ku nzugiza imashyirahamwe yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atatu nuko yubahirije ibyasabwe n'inama nkuru y'umutekano iyo nayo niyo guhagarika akazi kuva kuri uno wa mbere icijwi rya Amerika ryabonye nuko ku nzugi z'imashyirahamwe amanitse amatangazo y'abayarongoye amenyesha abayakorera n'abakorana nayo ku bikorwa bihagaze gushika basubiye kungurura ingingo yo guhagarika ayo mashyirahamwe mvamakungu bivuga ko bagera ku 130 yafashwe ku munsi wa gatatu w'indwi twari turangije inyuma yaho inama nkenguzamateka yari yatangaje ku igenekerezo rya 13 ukwezi kw'icyenda guheze kugiye gushinga umurwi umurwi wo kwishyikiye muri ayo mashyirahamwe kwirabira ukuntu akora abakenguzamateka bagiriza ayo mashyirahamwe ko tubahiriza ibijanye no gutanga akazi hisunzwe ubwoko Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
urakoze Evariste
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri Kilo F 15,350,200 Kilo F 15,560,075 na Kilo F 17,760 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri Kilo F 15,580 na Kilo F 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri Kilo F 15,460 na Kilo F 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
kuri iyo nkuru mu kiganiro umushikiranganje ajejwe migendranire n'amahanga wa Tanzania Augustin Mahiga yahaye ishuri rya Amerika aho yari yitavye inama rusange ya ONU i New York yashimitse cyane ku kibazo cy'impunzi bavuga ko zoba zihatigwa gutaha ku nguvu mugenzi wacu Placide Magambo aratubwira ibindi ku byashikirije
mu kiganiro cyihariye ministre w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cya Tanzania Augustin Mahiga yahaye ijwi rya Amerika aho yari yitabiriye inama rusange y'umuryango w'abibumbye mu mujyi wa New York City yibanze ku kibazo cy'impunzi bivugwa ko zaba zihatirwa gutaha ku ngufu mu bavuga ko bahatirwa gutaha ku ngufu harimo n'impunzi z'abarundi nk'uko babyivugira
umuntu wese afise icyo yahunze ku ruhande rwiwe baraba ukuntu bodufasha ntibatwirukane twarahuye n'ingorane cyane rwose n'ubu numva no kuryama tanikira umuntu arara wose tugaruse kwiyumvira byatubaye
chonzi leta ya Tanzania irazi koko icyashinjwe na duhunga nta muntu yashobora guta urugo hanyuma ngo aze gusaba indaro atakibazo afise UN ntiyari gushobora kwemera gutanga ifashanyo no gusaba leta ya Tanzania kuduha ubuhungiro kandi babona yuko igihugu cy'u Burundi kidafise ingorane
ibyo jewe nazakiriye hanabi cyane kandi abantu ndabona ko baba twaye gupfa nta bukiriro bafise kuko twosaba nke igisabo twosaba tuti abantu twavuyeyo hari cyo turiko turirukana tudatoye n'amatora baduhindurire batibugo bakidukuremo batujane mu kindi gihugu
Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Tanzania Augustin Mahiga wese kwa bibona
mtu wa mwisho mwenye uamuzi wa mwisho ni mkimbizi mwenyewe
mu busanzwe umuntu ufata icyemezo cya nyuma mu gusubira mu gihugu yahunze ni impunzi ubwayo harabataha bucece batavuze barabasaba ubufasha bwo gucyurwa ariko kandi ntitwibagize ko hari nabandi babimukira baza badahunze bashaka kwibera hanze gusa ariko nabo ugasanga basaba uburenganzira nk'ubw'impunzi ahangaha twebwe tugendera ku masezerano mpuzamahanga agenga impunzi yubahirizwa hagati y'igihugu cyakira impunzi icyo baturukamo na hasteri twebwe iwacu amarembo azahora afungwe ku mpunzi zihunga akaga mu bihugu byazo
kupokea wakimbizi kama inji za jirani zina matatizo
Bwana Mahiga anavuga ko Tanzania yatangiye kwakira impunzi mu myaka 50 ishize kandi ko yakomeje kuzikorera ibikwiye bigenerwa impunzi avuga ko Tanzania izakomeza gukurikirana ikamenya neza niba hari impunzi yifuza gusubira mu gihugu cyayo ikayifasha gutaha ku bushake yemeza ko kuri ubu bashyizeho uburyo hagati ya Tanzania HCR n'igihugu cy'u Burundi bwo korohereza impunzi z'abarundi zifuza gucyurwa nubwo hari abataha ku bushake ariko Ministre Mahiga avuga ko umubare w'impunzi urushaho kugenda wiyongera bigasaba ubushobozi burenze haba mu mashuri ubuvuzi n'ibindi byinshi kandi n'abaturage ba Tanzania ubwabo bakeneye kwitabwaho
Tanzania daima imekuwa ni nchi ambayo inapokea wakimbizi na kutoa hifadhi
Tanzania yahereye kera yakira impunzi kandi kubirebana n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi mu ngingo z'ingenzi zigomba kwitabwaho ni ngombwa ko imiryango ihora ifunguye kugira ngo impunzi zakirwe nta nkomyi kuko ubuzima bwazo buba bwugarijwe n'amakuba
lazima milango ikae wazi kwa wakimbizi ambao wanakimbia kutoka nchi zao kwa sababu maisha yao yako hatarini
kugera ubu mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zibarirwa mu basaga 230 abenshi muri izo mpunzi bahunze guhera mu myaka 3 ishize ubwo Perezida Pierre Nkurunziza yiyamamarizaga manda ya 3 y'ubuyobozi ibyo bikaba imbarutso y'amakimbirane yahitanye abantu babarirwa mu 100 bahatakarije ubuzima abandi bagahungira mu bihugu bituranye
urakoze Placide Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika masekonda 60 yego na handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika Umutambukanye umukuru w'igihugu cya Amerika Melania Trump yatanguye urugendo rwiwe rw'iminsi itanu mu karere ka Afrika uno munsi yaza guhera muri Ghana. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Madame Segonde Nimenya, umurundikazi aba mu gisagara cya Seattle muri leta ya Washington hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari umwanditsi w'ibitabo akongera akaba atanga impanuro zo gutera intege abandi. Atangura avuga icyo yiyumvira kuri urwo rugendo rwa Melania.
Urugendo jendi baza yuko wae rukenewe chane chane ndaze umugambi Melania Trump yihaye kwita ababyeyi n'abana bakivutse inyigisho zo mu mashure hamwe rero n'imico n'akaranga bisanzwe biranga ibihugu byo muri Afrika. Azobona yuko Afrika ari igizwe n'ibihugu byinshi kandi zagiriyemo na zimwe nazobona ko bidasa, haba mu mico, mu ndimi, akaranga hamwe n'ibyiza rero azohabona. Naho abantu bataraja muri Afrika kenshi bibagira yuko Afrika harimo ibyiza byinshi akumva ibibi gusa, rero nibaza ko bizomuha akaryo okwiga nk'ukwiga yerekeye Afrika mu bihugu azobagiyemo.
Umugambi wiwe yatanguje witwa Be Best, witaho ukubaho neza kw'abana, akaba no mu rugendo azoshimikira ku vyerekeye kurungika abana, gushira abana mu mashure, fatanije n'ukuntu asa n'umuntu abona ko Afrika ifise umuco na kahise amateka meza, kuzokwerekana uruhara rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gufasha ibihugu byo muri Afrika kwigwanako. Uwo mugambi wiwe mubona uri mu bitumye aja muri Afrika kandi azogerageza gufasha kugira icyo afashije ku bana bo muri Afrika?
Ego, bizomufasha kubona ibikenewe gufasha Afrika, hanyuma n'abantu babikoramo nibaza yuko indero y'abana mashure gufasha abana bakivutse izo byose ni ingorane abanyafrika benshi bagifise. Nicyo gituma rero urwo rugendo bizomufasha kubona aho n'imfashanyo Leta Zunze Ubumwe itanga muri Afrika ahikenewe cyane. Ahikenewe rero cyane cyane ni ugufasha urwaruka kugaruka ibiruto kiga amashure, hanyuma akabona kandi ababikoramo iyo migambi ingene bayikoramo, cyane cyane bakitaho kumenya yuko Afrika mito yizanira imigambi yamaze gukora ino, ahubwo boraba abantu babijejwa baba mu izo ntara aribo bomenya ibikenewe n'ingene babikora kugira ngo baduze kazoza kabo.
Muri make mu kurangiza amajambo avugwa ko umugabo wiwe Donald Trump perezida wa Amerika yoba yaravuze ati kibazo akarere ka Afrika hari ingaruka ubona ashobora kugira ku rugendo rwiwe.
Jewe sinibaza yuko abanyafrika ibyo bobihora umupasoni wa Trump kuko siwe yabivuze, nibaza yuko ikimujanye kandi ari kugira nawe yerekane ububasha bwiwe kuko ari umupasoni wa perezida, ububasha bwiwe n'icyo ashobora gufasha Afrika. Hanyuma rero nkibaza yuko atomuhora amajambo yavuzwe n'umugabo kuko siwe yabivuze, kuko kwama twiyumvira yuko ikintu cyose burya turaba uwakivuze uwakijejwe uwabikoze ntidupfe gutwarira twariza hejuru ngo kumugabo yavuze ibi n'umugore yiyumvira ibi, boraba nawe imibere yiwe niyo ngira ngo bomujija.
Murakoze. Yari Madame Segonde Nimenya, mwanditsi w'ibitabo akongera akaba atanga ivyiyumviro biha ingoga abandi, akaba ari muri Leta ya Washington mu gisagara cya Seattle ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabashimiye kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze namwe Fidel.
Murakoze Fidel kuri icyo kiganiro.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio ya Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye mu mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma mugira umunsi mwiza murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.